Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo. Ndabaramukije mwese, twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Ni mwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mushikirizwa na Alois Bigirimana.
Mwaramutse Fidel, mwaramutse abaduteze amatwi muri aka gatondo, turahera kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Igipolisi cha Uganda cararungitse abapolisi kuguma bameze magabo ku mupaka ico gihugu gihana na Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma ya abasirikare b'inteko za MONUSCO bugururiye umucanwa w'amasasu ejo ku munsi w'Imana, bakica abantu babiri n'abandi 15 bakomeretse. Uganda ivuga ko yarungitse umugwi w'abagiye gukurikiranira hafi uruhagarara rw'umutekano muke urangwa mu karere k'ubuseruko bwa Kongo inyuma y'ubwo bwicanyi bwagirizwa inteko za MONUSCO. Umuvugizi w'igipolisi cha Uganda, Fred Enanga, arasigura ari kuri telefoni mvo nyamukuru yatumye barungika abo ba polisi.
We've been closely monitoring what happened.
Turamaze igihe dukurikiranira hafi ibibera hakurya y'urubibe rwacu hagati ya Bunagana na leta ya Kongo. Ntidukeneye ko uruhagarara ruriyo rwandukira uruhande rw'umupaka wacu. Ni mugihe intumwa y'umunyamabanga mukuru wa ONU muri Kongo, Bintu Keita, yavuze ko ivyabaye mu gisagara cha Kasindi mu ntara ya Beni hafi y'umupaka na Uganda ata majambo afise yo kubisigura. Eka n'umunyamabanga mukuru wa ONU amukurira Antonio Guterres ejo ku munsi w'Imana yavuze ko yababajwe n'iyo nyifato igayitse y'inteko za MONUSCO. Hanze y'umugabane wa Afrika hano muri Amerika, Perezida Joe Biden yavuze jo ku munsi wa mbere ko misile ya Amerika yatewe mu mpera z'indwi irangiye yishe umukuru wa Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri, umwe mu bakora iterabwoba bari bamaze igihe barondegwa cyane ku isi. Mu myaka 10 iheze, al-Zawahiri niwe yari arongoye Al-Qaeda, umuhari w'iterabwoba wakwirakwije amashami yawo ku isi nyuma y'ibitero bikomeye wakoze ku butaka bwa Amerika ku itariki ya 11 z'ukwezi kw'icyenda 2021. Perezida Biden yavuze ku mugoroba w'ejo ku munsi wa mbere ko ubu ubutungane bwatanzwe ko uwahoze ari umukuru w'iterabwoba atakiriho. Al-Zawahiri yavukiye muri Misiri mu muryango w'abantu bakize kandi amenyerezwa mu mwuga w'ubuganga wo kubaga. Yatanguye kurongora Al-Qaeda mu 2011. Imbere yaho byavugwa ko yari umuganga yihariye wa Bin Laden. Urupfu rwiwe rwemejwe haheze isaha abategetsi b'abatalibani i Kabul muri Afghanistani bavuze ko habaye igitero ku munsi w'Imana mu gace kabamwo abantu ku mugwa mukuru Kabul. Abo bategetsi bavuze ko icyo gitero cyakozwe n'indege y'Abanyamerika yo mu bwoko bwa drone.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Hano muri Amerika kandi leta ya Amerika yatangaje jo ku munsi wa mbere uyundi muce mushasha w'ibigwanisho bigiye kuzorungikirwa Ukraine mu ntambara irimwo n'Uburusiya. Ibi bigwanisho bigizwe n'ibisasu vya rokete hamwe n'ibisasu by'ibikoho binini vya muzinga. Umuvugizi wa kanama kajejwe umutekano muri Amerika, John Kirby, yabwiye amenshi makuru ko iyi mfashanyo nshasha ifise agaciro k'imiliyoni 550 z'amadolari. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Amerika nabwo bwavuze ko iyi mfashanyo nshasha icishikana imiliyaridi z'amadolari zirenga 8.8 Amerika imaze guha Ukraine kuva Perezida Joe Biden ashika ku butegetsi. Muri iki kiganiro n'abamenyesha makuru ejo ku munsi wa mbere, John Kirby yaraboneyeho akaryo ko kumenyesha ko ubwato bwa mbere butwaye ingano zo muri Ukraine bwandurutse buva ku kivuko cya Odessa kiri ejo ku munsi wa mbere bubaye ubwato bwa mbere butwaye ibifungurwa buhaguruka buva kuri icyo kivuko kuva intambara itangura ni nyuma y'amasezerano yapfunditswe hagati ya ONU, Turukiya n'Uburusiya amasezerano yaratumbereye kugondoza Uburusiya kugira bwugurure uwo muhora wo mu ibahari yirabura bwari bwarazibiye kuva aho bwigaruriye ako gace Kuri iyo ntambara nyene Burusiya bwatangaje jo ku munsi wa mbere ibihano ku banye politike babongereza baharugwa mu macumi abategetsi hamwe n'abandi bafise igihagararo mu gihugu babagiriza gutuka no gucafuza Burusiya ubushiranganje bujejwe imigenderanye n'andi makugu mu Burusiya bwavuze ko abongereza 39 batacemerewe kwinjira mu gihugu cy'u Burusiya biyongereye ku bandi bongereza barenga 200 Uburusiya buza bwarafatiye igihano nk'iki mu banyepolitike bari kuri urwo rutonde rushasha barimwo umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Bwongereza harimo kandi wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu David Cameron hamwe n'umumenyeshamakuru rurangiranwa ashikiriza ibiganiro kuri televiziyo mu gihugu cy'Ubwongereza yitwa Piers Morgan leta y'Ubwongereza isanzwe izwi ko ishigikiye Ukraine kandi igiye igihe Uburusiya butera ico gihugu mu mpera kuva igihe Uburusiya butera ico gihugu mu mpera z'ukwezi kwa kabiri hambavu y'ibyo bihano byeje kuwa mbere ibiro by'umushikiriza amanza mukuru w'Uburusiya byavuze ko ishiramwe ridaharanira inyungu z'amafaranga ryamuka mu Bwongereza ryitwa Carvet naryo ryasabwe kuva muri ico gihugu cy'Uburusiya
Urakoze rero yisubigira imana kuri aya makuru yo hirya no hino kwisohojeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini Mu Burundi abandanya kuvugwa ikibazo cikena ry'isukari n'igitoro umugambwe SNL utavuga rumwe na leta bemeza ko gifise imizi muco uwo mugambwe wita itunganywa ribi ry'igisata c'ubudandaje
ibidandazwa kanaka ukabigenera akagwe k'abantu ko wabonye nase uburenganzira bwo kubidandaza ubuyaga nkuba n'ukoresha mu ngo dukwiye amahinguro rero yashingaho ubwo ukoresha umuyaga nkuba bigaruka hahandi bitunganywa ribi ry'igihugu
uyo ni hagati mu Rwasa yoboye umugambwe SNL mu Rwanda leta yatanguje umugambi mushashira ukongera imishahara y'abarimu mu gihugu cyose iyo mishahara yongerewe hagati ya 40% na 88% itewe n'impamya bumenyi y'umwarimu izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya gato mugume hafi ya maradio yanyu Radio Jwi d'Amerika tubandaniza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahere mu Rwanda aho leta yatangaje umugambi mushasha wo kongera imishahara y'abarimu mu gihugu cyose iyo mishahara yongerewe hagati ya 40% na 88% bitewe Nimpamya bumenyi y'umwarimu Geoffrey Mutagoma arabandanya inkuru
Itangazo ryashyizweho umukono na Ministri w'Uburezi mu Rwanda Valentine Uwamariya rivuga ko iki cyemezo kije gikurikira iby'inama y'abaministri yateranye mu mpera z'ukwezi gushize kavuga ku ngamba zo kuzamura imibereho myiza ya mwarimu mu Rwanda muri zo harimo kubafasha kubona inguzanyo binyuze mu kigega umwarimu Sako guteza imbere ihame ry'uburezi mu mashuri ya leta naterwa inkunga nayo ndetse n'amashuri yigisha iby'imyuga Mu byemejwe harimo kugendera miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda ikigega umwarimu Sako mu rwego rwo kubunganira kubona inguzanyo zikenewe iryo tangazo rivuga ko abarimu barenga 68% bafite impamya bumenye A2 bongerewe kugeza kuri 88% by'umushahara fatizo abarenga 12,000 bafite impamya bumenye ya A1 bakaba bongerewe 40% by'umushahara fatizo kimwe n'abafite impamya bumenye ya kaminuza yo mu rwego rwa A0 barenga 12,500 umushahara fatizo kuri ibyo byiciro uzaburi hagati y'amafaranga 50,000 kugeza kuri 70,000 by'amafaranga y'u Rwanda iryo tangazo kandi rivuga ko abakozi bo mu nzego z'uburezi abakuru b'ibigo n'ababungirije nabo bazongererwa imishahara ibi byemezo bikaba byatangiranye no kukwezi kwa 8 ari hashize igihe kinini abarimo batakamba ku imishahara yabo itajyanye n'ibiciro by'ibikenerwa ku masoko bikomeje kuzamuka Benshi bakemeza ko byarushijeho kuzamba igihe cya COVID-19 cyatumye abarimu batari bake bisanga nta kazi bafite.
Tukivuga kuri iyi nkuru yo kongera imishahara y'abarimu mu gihugu hose Mugenzi wacu Timishimwe yavuganye na Stephanie Mukangango, umunyamabanga mukuru wa sendika y'abarimu, amubwira uko bakiriye iyo ngingo.
Ibyishimo kuri sendika y'abarimu n'abanyamuryango bayo ni ibyishimo bikomeye cyane. Ibi byari byitezwe dukurikije uko leta iha agaciro mwarimu, kuko n'ubundi yari isanzwe yongeraho 10% buri mwaka, kuko twabonaga ko n'ubundi rwose izarenga 10% bikagera 100% rwose. Ibi byadushimishije cyane.
Uri Kigali uri umunyamabanga mukuru muri sendika y'abarimu, ariko se abandi barimu bo mu ntara niba hari abo mwavuganye bo babyakiriye gute?
Ni ukuvuga ngo murabizi yuko igihe cyose mwarimu ahora ari intuntu, kandi bajya bavuga ngo intore ntiganya ishaka ibisubizo. Mu buzima bari barimo bakiriye neza, kuko buhoro buhoro icyo twasabaga nk'ubushize baduhaye 10% kubera 2019 kugeza yari kuzageza 2024.
Yego, birumvikana. Ibiciro ku masoko bigenda bizamuka ahantu hose. None nka mwarimu, ubundi amafaranga mwahembwaga mwumvaga akwiriye cyangwa yarakwiye kongerwa?
Uko biri kose twumva ko yagombaga kongerwa, kuko leta yagendaga iyongera buhoro buhoro bitewe n'amikoro y'igihugu.
Ndarutse gato kuri icyo kibazo cy'ibiciro ku isoko. Ubu murumva ikibazo mwarimu yari afite cyo guhuza umushahara n'ibiciro ku isoko gikemutse?
Makeya, ariko bashyiriyeho banke yabo yitwa umwarimu sako, babonaga amakeredi ku buryo bworoshye, yaba keredi yo kubaka inzu cyangwa keredi y'amazi yo kurihira abana mu mashuri cyangwa keredi yo kugira ngo nabo ubwabo bige. Hari n'andi mahirwe abarimu bari barahawe, ni ukuvuga ngo umwarimu warangizaga amashuri 6 yisumbuye akigisha imyaka 3 yahabwaga amahirwe yo kujya kwiga, yeyo yabaga yujuje kondisiyo kubona ibintu byose akabihabwa. Noneho uwarangije kaminuza agahabwa amahirwe yo kujya kwiga, noneho ku buntu nawe ibintu byose akabihabwa. Aya ni amahirwe tuhabwaga na leta, kandi mwumvishe ko n'ubungubu muri icyo kigega cyabo umwarimu sako agiye gushyiramo miliyari 100 n'ubundi.
Ibyiciro by'imishahara bimeze gute? Abarimu bahembwaga amafaranga angahe? Ubu bagiye kujya bahembwa angahe?
Ni ukuvuga ngo umwarimu waje yahembwaga amafaranga 57,000, akaba bamwongereye 50,000 n'ibihumbi 98,000.
Ubu ni ukuvuga ko umwarimu agiye kujya ahembwa amafaranga 100,000 arengaho gatoya?
Ni ukuvuga bakubye kabiri, barimo uko bakabirwa.
Bakubye kabiri.
Noneho umwarimu wo muri segonderi we bamwongereyeho 40%. Ubu ni 80,000 n'amafaranga 100,000 arengaho. Ndumva ari uwo mushahara wiyongereye bakaba bagiye. Noneho no mu kigega cyabo muri banki yabo umwarimu sako bakaba bagiye kongera n'ubundi gushyiramo miliyari 5.
Stephanie Mukangango, umunyamabanga mukuru muri sendika y'abarimu mu Rwanda, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Yego, namwe murakoze kumpunganya.
Mu Burundi habananya kuvugwa ikibazo cy'ikena ry'isukari n'igitoro mu mugambwe SNL utavuga rumwe na leta. Bemeza ko ibi bibazo bifise imizi muco uwo mugambwe wita itunganywa ry'igisata cy'ubudandaji. Mu kiganiro cihariye mugenzi wacu Diane Nini nahazwe yagiranye na Gatondo rwa Satwara SNL, yavuze icokorwa kugira isukari yabaye umuzi wibuye yongera iboneke. Rwasa muri ico kiganiro ananishura ku bindi bibazo by'inkora mutima bivugwa mu Burundi.
Isukari icyo kimwe n'ibindi bidandazwa ntabwo yagomba kuba ikintu cyakagweta abantu yategereza kudandazwa n'uwo ari we wese. Uruganda rumwe dufite gukora isukari za sumo, mu gihe dushaka gukwiza isukari abarundi bakenera, ni ngombwa leta yumve yuko kuyikora mu mahanga nta yindi nzira iriho iboza tura inyishu y'ikibazo. Isukari kuyirondera mu gihugu cy'u Burundi isukari ko kugurondera ikintu kibujijwe, kubera yuko hari abantu babyungukira ngo amafaranga y'umurengera. Ikibazo cy'igitoro ni kuko igitoro babwiza kuraba ukuntu cyama kihari, hariho n'amafaranga yagenda ngo ni fo karubira. Ayo mafaranga ntituzi iyo bigenda yakoreshejwe ku buryo igitoro gikena mu bindi bihugu hose usanga gihari. Hari abavuga ngo kiduzi ibereye ko cyashe kiboneka, ndabyibaza uko kuko amahera y'agaciro yo kugitana ntayihari mu gihugu. Ubutakibaza rero leta ikora iki kugira ngo amafaranga yose aboneka y'agaciro akoreshwe mu buryo bwo mu muco, kuko amafaranga ava mu ngano zagiye kugarura amahoro muri za Somalia, za Centrafrique, aza kukwezi ku kwezi yose ahiriye mugabo ntawumenya igena akoreshwa. Ahari ngorane nyamukuru mu ibyo byose gukena kwayo ni iryo tunganywa ribi igisata cy'utumwe uko ufashe ibidandazwa kanaka ukabigemera akagwe k'abantu kuko wabonye n'abasi uburenganzira bwo kubidandaza ako kagwe imera n'imeruka karuhira kwigira ibyo kishaka
mudufatiye nko ku isukari no kuvuga ko atamundi muntu wundi yemerewe kudandaza isukari mu gihugu cy'u Burundi abayivana hanze nabo canke abufatiye ngingo bakavuga ati reka natwe twibidimira ibikaju tuyihingure leta iyo babere ntambame
gushika ubu isata cyo gushinga amahinguriro kiracyagoye ibintambamye kuko none utari umusenzi ubwo burenganzira mu buronga unaburose naho nyirumba nihabura amakondisiyo bagushiriramwo ugasanga kumbure ntibibijya gukorera kandi none icyo gisata cy'amahinguriro cyafite na kindi ngorane umuyagankuba n'ukoresha mu ngo ntukwiye amahinguriro yo bayashingaho ugakoresha umuyagankuba bigaruka hahandi itunganywa
ribi gihugu. Honorable Agaton Rwasa, hari kibazo kimaze iminsi kivurwa hagati y'u Burundi na Congo aho hari amashirahamwe yemeza akavuga ko afise ivyemezo yuko u Burundi bwa bwararungitse ingabo zabwo muri Republika Demokarasiya Congo. Ico kibazo mwebwe haico mwamukiziko.
Ico kibazo nibyo kivugwa ayo mashirahamwe umuntu arasoma ku mbuga mvugukana bumenyi murazi yuko gushika no munsi leta ntabyo yemeza yuko ibyo bintu bihari. Jewe nk'umushinga mateka mugenzi yuko amategeko kugira ngo igihugu kigomore ingabo bisaba yuko bavyemererwa n'inama nshinga mateka na nyingo z'amateka iyo nama nshinga mateka y'iwacu na nyingo z'amateka tukabategera tubwirwa ico kintu umuntu abifata uko nyene uko leta ibivuga tubyakira uko bwabo kuri kuguma rukuri ibyo byose nimba abakongomani bavuga bati barabonereza ingabo z'abahungu mu gihugu cyabo kastaye hori tayo nyine bitabeshuza cyane kemeza yuko ibyo akomani bavuga aricyo cyane atari byo
hambavu y'ivyo bivugwa ku ngabo z'u Burundi imbone ya kureza yavugwa ko ziri muri Kongo mwe mukavuga muti dufata ivyo leta tubwiye amashamwe ivyavuga navyo turavyumva ariko rero imbonera kure biravugwa ko mu makomune atandukanye agize intara z'u Burundi bakora makarashishi ayo makarashishi arakorwa abanywanyi banyu ko mu bafise hirya no hino haico barababwira kuri ayo makarashishi yo bakorwa nabegamye umugambwe uri ku butegetsi
oyivyo sagaseseshwa rumuntu ari cyo babigira akeraho amya bigira muri ya ntumbero nyene yo gutemba abantu n'iki tudi migambi bafite ngo gwaruka cyango arigeze no kumva urwo rugambo sende DFD avuga yuko bagomba gukora ikarashishi rwose bakagira ibikiriza byagutse binini rwose ngo yuko ngo bazoja ngo gupakura imeri ngo mu mahanga ibyo byose urumva mbwabo ni imvugo kumburi fobetse kuko sinibaza yuko mu gihe cya none ubwato upakira amakontineri nibaza ko hari abantu bazoza kwikorera amakontineri bayakura mu mato ngo nihindi apfuze kumbure ko hari aho bazoba barungika mu butumwa nyine bwabo nk'uko babyivugira
abaza bashira isano hagati y'ayo makarashishi n'ibivugwa mu karere k'ibiyaga bigari harimo kurungika izo mbonera kure muri Congo kwitegura ku bitandukanye birimo no gutera ubwoba abanyagihugu barafise ukuri canke nta kuri barimo
sino cyashoka mvuga ngo bategurwe kugira bagenda cyangwa bagende hariya mugaba mu gihe baba bategurwa kugira ngo babarugike ahantu hari umutekano muke mu bindi bihugu yariyo byose byozo hava bibagora mu gihe bogenda yo bakagira ingorane ingene bo bisigurira abarundi ingene bo sigurira ababyeyi babo bana mu gihe batigeze cyane ngo batangaze ku mugaragaro ko babarungite aho hantu
Agatongwasa mutwara umugambwe Senel utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika kugira ngo muyage kubazo bitandukanye by'ibigezeho mu gihugu cy'u Burundi.
Mugenzi wacu Diane Nini nahazwe yanabajije Agatongwasa yigeze kuba kandida mu matora y'umukuru w'igihugu icagona ku mugambi wa leta ukugabanya intara zigize u Burundi tubararikire kubikurikirana mu makuru yacu ari imbere. Mu gihugu cya Kenya mu ndwi itahazo amatora y'umukuru w'igihugu ibipimo bigaragaza ko Raila Odinga ashigikiwe na Perezida Uhuru Kenyatta ariwe ahabwa amahirwe menshi ikuzotsinda amatora ahanganye na William Ruto asanzwe ari Vice Perezida wa Kenya. Mugenzi wacu Eddie Gwema yavuganye n'umusesenguzi w'umurundi Bosco Kubwayo ari mu gisagara cya Nairobi amubaza uko imyiteguro yifashe mu gihe hasigaye iminsi indwi gusa.
Uko bimeze hari gicuka kimwe amamazo ikomeye cyane aho mu mihanda duhura n'amamodoka menshi agenda yamamaza abanabariya ugasanga ibibanza publike byinshi byabyakiriye abanyapolitike bari kwiyamamaza ariko ugiye kuraba abanyagihugu ba Kenya imodoka imirenganye barayumviriza ubundi aje bakamwumviriza ariko nta ntureka tuzatangura kubona nyinshi ngo abantu batane mu mutwe bacane nk'uko tumenyere kubyumva handi tubona umengo n'ibintu bisaba uko abantu babandanya n'ibikorwa byabo bya minsi yose nk'uko bisanzwe nubwo nubwo mpamagaye narindi hagati mu gisagara mu kazi ka minsi yose abantu bari mu buzi bwabo bwa minsi yose
ni amatora agiye kuba umukuru w'igihugu usanzwe ku butegetsi atazaba yitabiriye kuko azaba asoje manda ze ebyiri. Gerageza utubwire ku bantu badasobanukiwe neza politiki yo mu gihugu cya Kenya, abakandida bari imbere muri aya matora ni bande?
Uyu munsi muri aya matora uko bivuze nta warasanzwe ari umukuru w'igihugu arimo aziyamamaza kirese uwari icegera ciwe William Samuel Ruto arimo mu bariko bahatanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Ubu rero abariko bahatanira ahanini muri icyo kibanza n'abakandida bane ni William Samuel Ruto hamwe na Raila Odinga uwahoze ari umukuru wa oposisiyo muri kahise k'iki gihugu agibayemo umwanya muremure yabaye n'ubuhatanira cyane agateka kazi na muntu. Ariko uno munsi igitangaje ni uko yarari hamwe n'uyu mukuru w'igihugu Uhuru Kenyatta agiye kurangiza ubu bagiye hamwe naho umukuru w'igihugu agenda aca henshi agenda avuga ati uyu musaza niwe nizeye uzomutore azobarongora neza. Biboneka ko ari washyigikiye abandi bakandida bahari ni babiri ntibaboneka neza cyane. Ni umwe yitwa Owajakoya asanzwe avuga ibijyanye no gucuruza marijuana akavuga ibijyanye no korora inzoka reka n'ibindi, hakaba n'ubundi mukandida umwe ariko ahanini ababoneka cyane n'abo babiri Raila Odinga na Ruto asanzwe yari icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu.
Hanyuma se bwana kubwayo kumva ko umukuru w'igihugu ashyigikiye umukandida wari usanzwe ahanganye nawe aho gushyigikira uwamubereye vice perezida igihe cy'imyaka myinshi cyane amaze ku butegetsi, impamvu z'ibyo mwaba muzizi?
Impamvu ntawe ushobora kuzimenya kuko ugiye kumva n'ubwo ko babivuga abasakuza atawomenya by'ukuri icyumwe yapfuye n'umwundi. Ariko intandaro ya byose aho byagiye kugaragarira hari ikintu cyabaye muri iki gihugu bise handshake aho Raila Amolo Odinga yaramukanije na Uhuru Kenyatta bagahuriza ku cyiciro cyo guhuza abakenya kubanwanisha kuko Kenya yari igiye gusa n'ibyavuzwamo kabiri mu gihe bishariye iyi manda irangiye Raila Odinga atagiye mu matora. Noneho barahura bararamukanya ariko bashobora kuba batari babyumvikanye ko neza n'icegera cyiwe ariwe William Ruto. Aribyo byatumye rero haca haba icyo kibazo cy'uko kugeza n'uno munsi ntibigeze basubira kujya hamwe. Amaze kwitanga nka kandida William Ruto, Raila Odinga nawe akitanga, twagiye kwisanga perezida yagiye ku ruhande wari asanzwe ari muri opozisiyo. Ikintu kitumvikana kitaboneka neza cyane abantu bose kirabatangaza cyane.
Ku bijyanye n'ibipimo biva mu baturage bazatora, ninde abaturage barimo guha amahirwe menshi? Ikindi wenda wanavugaho ni ikijyanye n'uko hari umugore watorewe kuzaba vice perezida igihe Raila Odinga yabatsinze. Ibyo byo hari icyo byahinduye ku bijyanye n'uko abaturage babona ayo matora?
Uko biri uno munsi biri bari kugira abahinga bakarondera bakavuga ati mbega n'uyuhe azimere. Bimaze kuba inshuro zibiri bizima biboneka Raila ariwe ari imbere ku majwi menshi imbere ya Ruto. Ariko ugiye kubiraba hagati mu gihugu biragoye kubona cyane kuko iyo bakorana ubona ababashyigikiye kose bose baba bafite benshi ku bibuga mugabo turese n'ibyo biriko biragaragara ku bagenzi kuri abo bakora ayo matohoza biraboneka urazo ingugu Raila Odinga ahabwa n'ubutegetsi unamunsi buhari hanyuma hari azoba icegera cy'umukuru w'igihugu Raila Odinga yotsinda uwitwa Martha Karua uyo nawe yarigeze kuba yitoza nk'ibigenga umukuru w'igihugu mu myaka yarangiye kandi yarasanzwe ari impirimbanyi ikomeye cyane mu by'agateka kazi na muntu yarasanzwe n'umushingamateka akababa mu gice bita Mount Kenya ni mu ruhande rwo mu bwoko bw'abakikuyu aribo bajya batwara igihugu umwanya muremure uno munsi kandi bari abakikuyu baramushyigikiye cyane nawe n'izindi ngingo Raila Odinga agenda agira kuko azana ingugu z'abakenyezi bikabona ko umukenyezi agiye gushyiga imbere noneho kandi akatagenda muri kiriya gice bakajyana na Uhuru bakagenda gusaba y'amajwi kandi nabo nibo ari majorite muri iki gihugu nabyo nyine bikamuha ingugu naho nyine ariko na Naruto nawe muri icyegera cy'iwe w'umugabo nawe ava muri ako karere mugabo ugiye kuraba Martha Karua arasubiza cyane ingugu nicyo cyegera cya Ruto.
Bosco kubwayo umusesenguzi uri mu gihugu cya Kenya nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanyu ha ijwi rya Amerika.
Nandi ndabashimiye mwakoze cyane.
Njuti mwalimu duteze amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika yabateguriye kuri isaha niyo bigarukiye tubashimiye rero kuba mwahisemo gukurikira radio yanyu. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muherereye hose.
Furaha manu moja na upendo vipindi vya furaha. turahamana